ijwi rya Amerika rivugira I Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ndabasuhuje nshuti mukurikiye ijwi rya Amerika kuri iki gicamunsi mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tugiye kubagezaho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje imirwano ikaze hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba za M23. Iradukunda Elsa wabaye Nyampinga w'u Rwanda mwaka 2017 yagejejwe imbere y'urukiko kuburana kwifunga n'ifungurwa. Naho muri Tanzania impunzi z'Abarundi zahahungiye mu nkambi ya Nyarugusu ntizemerewe gusura inshuti n'abavandimwe bahunze ukubiri. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato. Tuhere kumakura fungwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Alois Bigirimana.
Amahoro Jeffrey mu karere ka Aziya, Ubushinwa bwabwiye Leta Zunze za Amerika ejo ku munsi wa mbere ko iriko irakina n'umucanwa kandi impera n'imperuka ariyo uzoruhira guturira. Inyuma yaho Perezida Joe Biden yemereye ko mu gihe Ubushinwa bwogerageza kwigarurira izinga rya Taiwan, Amerika yoca yinjira mu ntambara gukingira iryo zinga. Zhu Fenglian numuvugizi mu biro by'ubushikiranganje bw'imigenderanire bw'Ubushinwa bishinzwe Taiwan yavuze ko Amerika iriko irakoresha ikarata igamije gushyira hasi Ubushinwa ariko ngo izosanga yituriye ubwayo. Ibyavuzwe na Perezida Joe Biden ejo ku munsi wa mbere bwabaye ubutumwa bukomeye ku kibazo cya Taiwan kandi ni mu gihe Ubushinwa buriko buraduga mu butunzi hamwe no mu bushobozi bwa gisirikare. Ikimenyesha makuru cegukira leta y'Ubushinwa Xinhua cyavuze ko uwo mutegetsi yahanuye Amerika guhagarika amajambo cyangwa ibikorwa byose biteye kubiri n'amateka ari hagati y'Ubushinwa na Taiwan. Abajijwe ejo ku munsi wa mbere nimba Amerika izorwanira Taiwan mu gihe yotegwa n'Ubushinwa, Perezida Biden yishuye ati ego cyane. Mwavugwa mu makungu kandi bihugu hafi 200 biriko birarungikira Ukraine izindi fashanyo nshasha zijanye n'umutekano. Umushikiranganji wa Leta Zunze za Amerika ajejwe kwivuna abansi Lloyd Austin yabivuze avuye mu nama igira kabiri yahuje ibyo bihugu bifasha Ukraine mu bya gisirikare. Inama yabaye jo ku munsi wa mbere hakoreshejwe ubuhinga bwa video. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru, umushikiranganji wa Amerika Austin yavuze ko ibihugu byinshi biriko biratanga ibisasu by'ibikoho bya muzinga, ibirwanisho byo kwikingira ibitero by'umwansi, ibiduga bya gisirikare byo mu ntambara hamwe n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Ibindi bihugu byemeye kurushiriza gutanga imyemenyerezo ya gisirikare ku nteko za Ukraine. Inama yejo ku munsi wa mbere yahuje ibihugu 47 Autrisia, Colombia na Irlande bwabaye ubwa mbere byitaba iyi nama. Inama izokurikira hagati y'ibyo bihugu byiyemeje gufasha Ukraine mu bya gisirikare itegekanijwe kuzoba mu kwezi kwa gatandatu kuza ku itariki ya 15 I Brussels mu gihugu cy'Ububiligi. Perezida wa Amerika Joe Biden yavuze ejo ku wa mbere ko Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin abwirizwa kwishyura igiciro gikomeye ku mabi avuga ko ariko arakorera mu gihugu cya Ukraine. Nanyo hano muri Amerika ibiro by'inyamiramabi FBI byatangaje ko mu mwaka uheze wa 2021 hishwe abantu hakoreshejwe inkoho ku nshuro 61. Ubwo bwicanyi bwiyongereye kurenga ibice 50% kuva mu 2020 kandi byagwijwe kabiri mu myaka 5 irangiye. Muri raporo ngaruka mwaka yasohowe ejo ku munsi wa mbere, ibiro FBI yerekanye ko abantu 103 bahasize ubuzima, abandi 40 barakomereka. Iyi raporo isohotse nyuma y'iminsi 9 hishwe abantu 10 n'abandi 3 bakomeretse mu isumiro ry'ibifungurwa rihurumbirwa cyane n'abirabure mu gisagara cya Buffalo ni muri leta ya New York. FBI ivuga ko ubwo bwicanyi buturuka ku rwanko rusanzwe cyangwa rwanko rushingiye ku rukoba. Naye mu karere ko mu buseruko bwo hagati, perezida wa Iran Ibrahim Raisi yaragabishije ejo ku munsi wa mbere kw'igihugu ciwe kibwirizwa kuzokwihora umusirikare wacu w'ipete rya colonel yishwe arashwe i Teherani muri Iran. Abantu bitwaje inkoho bari ku mapikipiki ku munsi w'Imana niho barasa colonel Sayad Kodai aho yari yicaye hanze y'inzu yiwe. Iran yegeka ubwo bwicanyi kuba yise ko bashyigikiwe na Leta Zunze za Amerika hamwe n'ibihugu bicuditse nayo birimwo Israeli. Abaye umusirikare akomeye yiciwe muri Iran kuva aho mu kwezi kwa cumi na kumwe 2020 hiciwe umuhinga akomeye cyane mu bya nikereyeri azwi ku izina rya Mohsen Fakhrizadeh. Colonel Kodai yakoreye Iran mu ntambara zo muri Siriya na Iraki. Iyicwa ryiwe ryabaye mu gihe ibiganiro hagati ya Iran n'ibihugu rutura ku isi ku kunagura amasezerano ya nikereyeri yo mu 2015 byahagaze kuva mu kwezi kwa gatatu.
Aloise Bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri waishatu radio yacu voa.com, ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika.
Iwanyu mu ntara
tuyagira mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva iza y'inzwi gushika iza y'inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika tuyahere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hakomeje imirwano hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba za M23 mu gitondo cy'uyu munsi. Hari imirwano ikomeye ahitwa Kibumba mu birometero hafi 20 uvuye mu mujyi wa Goma. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Ali Darius Asanka niho ari umurongo wa telefoni. Twagerageje kuvugana mukanya ntibyadukundira, ariko mu makuru yacu ataha turaza kubagezaho iyi nkuru ku buryo burambuye. Hagataho ku ruhande rwa Uganda naho haravugwa impunzi nyinshi zirimo guhunga imirwano hagati y'ingabo za leta n'ingabo z'inyeshyamba za M23. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika uri aho muri Uganda aravuga ko izo mpunzi ziganjemo abanyeshuri bari biteguriye ibizamini. Tukivuga kuri iyo mirwano rero muri Congo, ingabo z'u Rwanda zo zaraye zitangaje ko haba hari igisasu cya bombe cyaguye mu karere ka Musanze na Burera mu majyaruguru y'u Rwanda. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa niyo nkuru atugezaho.
Isoko z'Ijwi ry'Amerika zitubwira ko haba hatewe ibisasu bya bombe bigera kuri bitanu ku butaka bw'u Rwanda mu mirenge ya Nyange, Kinigi mu karere ka Musanze ndetse no mu Gahunga ka Burera. Abaturage babibonye uku niko babitangarije abanyamakuru duhereye kuri uyu mumama.
Narindi hano mu rugo kubandura yana dore kuwanje ni hano. Ubwanje yakumva umuturage kazi wa mukobwa wiko vesitina yavuye mu kazi. No nange mva mu rugo ngiye kusandire kuri kansoro. Ngiye kubona nyumva iyi bamba cy'ikintu iri muri lab. None nyumva abantu bari kuvuga ati mu kintu igenzira ridutse. Bateye igibombe. None ndavuga ati rekanye rukira mu rugo nza kureba abana bagiye kusura ndasanga abana bose basize bapfuye. None ngiye kugera hano nyumva izo mukore kazano birangiye igibombe kimugwiye. Nange nyiruka ndakuza mu rugo. Nanuko mbibonye bose ubwo nani ko mna mbyumva. serivisi ni imyenda dore kibiriya hejuru bizindi dore amaraso amagaruzuye n'amaguru mumanza ganatsikira hari
ababonye cyangwa bumvise ibyo bisasu bavuga ko byaba byakomerekeje abanyarwanda bagera kuri batatu mu karere ka Musanze. Uyu mugabo arabwira Ijwi rya Amerika ko yagize uruhare mu gutera rumwe mu bakomerekejwe n'ibyo bisasu mu karere k'Ibirunga.
Byaguye ahantu hatandukanye ageze muri hatandatu, byaguye mu Kinigi kigwa hano kigikagano kigwa no ku murenge wa Kinigi ngirango, ariko nje uri yawe kigwaho ko kanya tutemenya ko akiri mu kubizi nyambyere mu itero nsanga byasanda gwe cyane amaguru gahiye kugira no kufata afite tukayahuza kugira umuntu abone ko ashaho imyenda. Twiyemaje n'indi myenda y'abadamu babe baraho twari mu bishora tuzufata tumushira mu ngo bitu namuheka ubwo nje bangomba kongaruka ko mwese demerwa hakinguye, ariko bivuze ngo inyenda yayo sanda gasanda gwe kuko we nta kinene nakomaga no guhumbya byari ntabyo byari byoroshye.
Uretse abo abanyamakuru bakorera ku butaka bw'u Rwanda mu majyaruguru bumvise ko bakomeretse barimo kuvurirwa ahantu hatandukanye banabonye inzu igisasu cyashwanyaguje mu murenge wa Nyange. Nyuma yo kubona iyo nzu hari n'ubuhamya bw'abari aho.
Ni inzu yangiritse cyane wose ntubireba, kurikira ko n'amabati yose yavuyeho, igikuta kimwe cyakitse ruguru mu gikoni hose uri kureba ukuntu habaye mbese byari bikaza.
Isoko z'Ijwi rya Amerika zageze mu gace byabereyemo mu karere ka Musanze zabonye ahantu hagiye hagwa ibisasu bikangiza ibintu bitandukanye. Uwo twavuganye yatubwiye ko yabonye ibiti byarimbuwe n'ibisasu byarangiza bigacukuraho byaguye. Yatubwiraga ko yabonaga abasirikare benshi bigaragara ko umutekano wakajijwe ku ruhande rw'u Rwanda. Amakuru dukura ahantu hatandukanye akatubwira ko iyo sasu byakomotse ku mirwano y'ingabo za Congo FARDC zifatanyije n'iza MONUSCO zarwanaga n'umutwe wa M23 ibisasu bikarenga bikagwa ku butaka bw'u Rwanda. Gusa abatuye mu gace ibisasu byaguyemo basobanura ko batazi inkomoko yabyo n'impamvu yabyo. Icyumvikana cyo kubatuye muri ako gace icyoba ni cyose.
Dufite impungenge kuko wabikoze ntawe tuzi yari wenda aragaruka. None sibwo twagitimbuye tutabizi tuzahagani dufite impungenge rero n'ubundi ko tutararyama. Turasaba ngo baturinde n'ubundi baduhagarariye kandi na Yesu atube maso. Ubwo turabufite none si bari bantu bakatsimba n'Imana baheriyo ngiyo ndibaza kudutesha umutekano mukeye. U Rwanda ko rwubatse amahirwe twageze n'ukaba abayobozi bahise batugeraho abasirikare rwose ingabo z'igihugu zaza zitabara abakomanda bahise baza rwose baduhumure ati muhumure ibingibi n'iterabwoba bari kuza kudutera mwene muhumure muze mu mago muryame.
Radio Ijwi rya Amerika yashatse kenshi umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda. Twari tugamije kumva iki gisirikare avugira kivuga kuri aya makuru. Telefone ya Colonel Ronald Rwivanga ntiyari ku murongo ku nshuro zose twamuhamagaye. Gusa mu itangazo igisirikare avugira cyashyize ahagaragara bemeje iby'ibi bisasu. Bavuze ko kuri uyu wa mbere ahagana saa tatu n'iminota 59 kugera saa yine n'iminota 20 mu gitondo ibisasu byo mu bwoko bwa roketi y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC byaguye mu mirenge ya Kinigi Nyange mu karere ka Musanze. Iryo tangazo rivuga ko ibyo bisasu byageze no mu murenge wa Gahunga mu karere ka Burera bigakomeretsa abasivile benshi. Iryo tangazo rya Minisiteri y'ingabo mu Rwanda rivuga ko umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda yemeza ko umwuka rusanzwe muri ako gace kandi ko umutekano ari nta makemwa. Iryo tangazo rivuga ko abakomeretse bari kwitabwaho n'ababishinzwe kandi ko hakurikiranwa agaciro k'ibyangiritse. Bisoza rivuga ko igisirikare cy'u Rwanda cyasabye umutwe w'ingabo zishinzwe kugenzura imipaka mu karere k'ibiyaga bigari ugakora iperereza ryihuse. Ni iperereza risaba ko impande zombi u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo zagaragaramo. Kuri telefone ngendanwa meya w'akarere ka Musanze bwana Janvier Hamuri nawe ntiyitabye. Twashoboraga kugira ibyo tumubaza ku bivugwa mu karere ke. Kuva mu myaka ya 1994 akarere k'amajyaruguru kakunze kumvikana n'ibikorwa bihungabanya umutekano wa rubanda bidaturutse ku bushyamirane bushingiye ku mipaka y'u Rwanda na Congo, bituruka ku bahoze bari mu ngabo z'u Rwanda zatsinzwe bifuza gutaha ku ngufu. Ijwi rya Amerika i Kigali.
Tukiri mu Rwanda, Iradukunda Elsa wabaye Nyampinga w'icyo gihugu mwaka 2017 yagejejwe bwa mbere imbere y'urukiko rwa Kagarama Kigali kuburana kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Yatawe muri yombi mu ntangiriro z'uku kwezi urwego rw'ubugenzacyaha rumukurikiranyeho gutambamira ubutabera no gukoresha impapuro mpimbano mu kibazo kirebana n'urubanza rwa Ishimwe Jedeni ukuriye ikigo cyahoze gitegura amarushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda. Asumta Kaboyi, i Kigali mu Rwanda, yabikurikiranye.
kurukiko rw'ibanze rwa Kagarama Miss Radukunde Elsa yarategerejwe n'abanyamakuru benshi bifuzaga kumufotora akiri hanze kuko mu rukiko bisigaye bigorana kwafatira amafoto. Yavuye mu modoka yambaye amapingu ku maboko, yari yambaye ipantaro n'ishati bisa, afite dosiye mu ntoki yasaga nk'ikingirije amapingu yari ku maboko ye. Yagaragaraga nk'ufite ikiniga mu maso ubona yabuze aho ahungira abanyamakuru benshi bacicikanaga kumufotora. Kuva yafatwa mu byumweru bibiri bishize n'ubwa mbere yagejejwe imbere y'urukiko ngo aburane ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Usibye wo mu muryango we n'abanyamakuru bari benshi mu rukiko, nta mukobwa n'umwe witabiriye ushaba rya Miss Rwanda cyangwa se uwegukanye ikamba wagaragaye ahari kubera iburanisha. Mu rukiko Elsa yahise asomerwa umwirondoro we, avuga ko ari wo ahita asomerwa ibyaha akurikiranyweho birimo icyo gukoresha inyandiko mpimbano, gutanga ubuhamya bw'ibinyoma n'icyo koshya abitabajwe mu nzego z'ubutabera. Miss Radukunde Elsa n'umwunganizi we Maitre Nyamwasa Rafaeli bahise basaba urukiko ko urubanza rwabo rwashyirwa mu muhezo. Uwunganira Radukunde Elsa asaba ko urubanza rwashyirwa mu muhezo kuko asanga aribyo byatuma uwo yunganira aburana atekanye neza. Abishingira no ku mazina y'abavugwa muri uru rubanza bakeneye kurindirwa umutekano. Ubushinjacyaha nabwo bwemeje ubusabe, bugaragaza ko nabo bwifuzaga ko uru rubanza rwabera mu muhezo kubera uburemere bw'iyi dosiye, ko yaburanishwa mu muhezo ko aribyo byaba ari byiza. Urukiko rwahise rufata icyemezo cyo gushyira uru rubanza mu muhezo nyuma y'ubusabe bw'uregwa ndetse n'ubushinjacyaha. Iradukunde Elsa wabaye nyampinga w'u Rwanda muri 2017 yatawe muri yombi mu ntangiriro z'uku kwezi. Urwego rw'ubugenzacyaha bumukurikiranyeho icyaha cyo gutambamira ubutabera no gukoresha impapuro mpimbano mu kibazo kirebana n'urubanza rwa Ishimwe Dieudonné ukuriye ikigo cyahoze gitegura amarushanwa ya nyampinga w'u Rwanda. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Nzuti mukurikirana ibiganiro kuri radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu arese ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short wave ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,350 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Tuje muri Tanzania, aho impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Nyarugusu zitemerewe gusura inshuti n'abavandimwe babo bahungiye mu nkambi ya Nduta. Hashize imyaka irenga 5 bamwe muri bo batarabona imiryango yabo bahunze ukubiri. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika James Jovin arakomeza inkuru.
Mubitegire dukura mwishyira hamwe kugaruje gisata cagahuza miryango hafi impunzi z'Abarundi 33,850 zahunze ubutandukane mu kiringo cy'imyaka irenga gato 5. Abamaze guhuzwa n'imiryango yabo n'abagore 15,560, abagabo 8,000, abatama n'abatishoboye 11,470 hamwe n'abana 2,380 gusa. Umubabaro ni mwinshi kuri zimwe mu mpunzi z'Abarundi Barundi zahunze ubutandukane gushika n'ubu zitarahuzwa n'imiryango yabo. Abahungiye mu nkambi ya Nduta ntibemerewe gusura abahungiye Nyarugusu nko kujya kuraba abagwayi, gushingura n'iteka abasiga ubuzima mu nkambi, hamwe n'izindi ngorane zitandukanye zisaba guhuza imiryango. Ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania gisata kijejwe impunzi bwashinze amategeko abuza impunzi gusohoka, icyo kibazo kigatuma n'abakeneye kujya kuraba abagwayi babo bahunze ubutandukane babura uko babigenza ku bw'ico kibazo zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu zavuganye n'ijwi ry'Amerika
twebwe mu nkambi y'Inyarugusu ku ruhande rw'abarundi turi n'ikibazo kijanye n'ikibari cyane kumbure urupapuro ruduha uburenganzira bwo gusohoka inkambi tujya mu yindi nkambi twebwe n'ukuri ico kibazo kiraduhananiye cyane ku rugero runini bivanye n'uko abantu basanzajwe bagatwagwa mu yandi makambi kuko muri 2016 hari abaye isanzazwa ry'abantu baciye babatanya umazinduta abandi baje mutenderi bagabo bari Nyarugusu ikitubabaza cyane n'uko umuntu agenda gusaba ikibari kwa makazi kugira ngo aje kuraba uwiwe induta ikibara akacimwa icyo kintu kiratubabaza
ajewe no vuga nti ndafise bene wacu mugabo iyo umwe gwaye cyangwa agwaza akagwara mutsi wanje cyangwa murumunanje cyangwa mukuru wanje akaremba sishobora kugenda kwa kibare kanatsinda abandi bene wacu nyine cyangwa izindi nshuti ziri hariya no kuri wagiye kurondera ikibare ibintu bikomeye cyane tukumva yuko bigoye iyo tugiye kurondera ikibare bakitwima
uretse abahungiye mu nkambi ya Nduta na Nyarugusu hari n'abandi imiryango yabo yahungiye mu bindi bihugu bibanye nko mu Rwanda Malawi Kenya Uganda na Congo benshi muri bo ntibamenye neza na neza inshuti zabo iyo zahungiye gusa harimo bake bafashwa na gahuza miryango gutelefona cyibure kwandikira makete inshuti zabo ziri kure
ndafise inshuti yanjye batwaye induta cyewe twaye dusanganywe turi kumwe ngaha na papa ndi umwana wiwe w'umuhererezi ariko agize ingorane nari kubise ku miryango yirinduta twaragerageje gusaba ikibari barakitwimye kugeza ubwo rero mutama no vuga nti yahambwe nkimbwa kandi yarafise umuryango induta woziye kugirane kumuhamba niteka nta burenganzira dufise na butoyi tuvuga yuko twugaraniwe ahantu kuko maze kubuzwa kugenda guhamba uwawe nta mahoro ubufise
hajewe ubunye twari tuvugana no kugira ko nasanze ibintu bikomeye cyane by'ikibare ndasubiye kuva saa mbiri niyo narinje kugeza ayo masaha tuvuganiye ko bakinyimi
ishyirahamwe kuba ruje gisata cya gahuza miryango ibyo bigiye byo guhuza imiryango yose yahunze ubutandukane mu nkambi y'impunzi z'abarundi Nyarugusu na Nduta aho abatakaranye n'imiryango yabo ku mpamvu z'intambara n'izindi zitandukanye bafasha kurondera imiryango yabo gusa hari ibibazo bituma benshi badahuzwa n'ababo ni nani na Dori ni ambasaderi yaserukira gisata cya gahuza miryango mu nkambi ya Nyarugusu
abahuzwa na gahuza miryango bari mu mice itatu iyo noshobora kudondagura hariho abo twita abatishoboye hakabaho abafite indwara zidakira aribo duharura mu mugabo batishoboye abandi n'abana batandukanye n'ababyeyi barezwe n'imiryango atacyo bapfana abo nabo turabafasha ingorane dukunda guhura nazo nuko umwana ashobora kuba yaratandukanye n'ababyeyi ugasanga ntazi abo babyeyi biwe iyo bari aho rero turashobora guca tugira nte tuhagirira ibibazo cyuko uzobanza kujya kurondera iyo bari ahantu yoba yicura abo babari na cyane cyane ahantu hanyuma batandukaniye niho aheza akatubarira tugaca tugenda kurondera
bivanye n'intambara yabaye mu mwaka w'ibihumbi 2015 mu gihugu cy'u Burundi benshi mu mpunzi bahunze ubutandukane ikibazo nuko batamenya neza na neza inshuti zabo iyo zahungiye gusa basaba leta ya Tanzania kubaha uruhusha rwo kugenderanira mu nkambi za Nduta na Nyarugusu kubera ari hafi kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini kubw'ijwi ry'Amerika
tukivuga iby'impunzi imiryango irenga ijana igizwe n'abateshejwe ingo zabo mu bwoko bw'abatutsi iba kuri site ya Kabezi mu majyepfo y'intara ya Bujumbura kuva mu mwaka w'1993 ntikozwa ibyo gusubira aho ivuka ibyo ni nyuma yaho buramatari w'intara ya Bujumbura atangaje izo mpunzi ko zifite amezi atatu yo kwitegura gusubira aho zahunze zituruka inkuru ijwi rya Amerika yabategura ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi muragezweho na Thierry Ndayishimiye
abo bateshejwe izabo bava mu mihinga itandukanye ya komine Kabezi no mu makomine Bihanuru Bibe babwirije ujya Amerika ko badashobora gusubira iyo baje bava ku mvo zitandukanye. Umugwi wa mbere ni wo bavuga ko atahoboshikira kuko n'amatongo bayagurishije kugira ngo bikenure.
Twembe twase ngaha 93 twara abana batoyi mugabo turavye gushika ubu ngene twize amashuri ngene batoyi bacu bize amashuri twikoze kudutongo twahora ko uko ntibyari byoroshye ico gihe nico gituma ubutwe turi abavyeyi bacu twituguma tubona iyi site.
Hari abantu batagifise na hamwe bahikoze ko kuko twaje cyane na gatatu na hamwe iko dufise yaho twogura cyangwa twokubaka no mu kujya biragorana bicakure ni ukuntu gucingera
aho duhungiye pamu yaratse ikadufasha mu bibondo aho pamitakizi yeretita itakiduhiyo pamu twaciye twikura kuri uko dufise kugira ngo tujugwe mu bantu ngo warafise umwana agatora konkura agatora ishuri bamusomesha muri ako gatongo ukongera kwivuza muri ako gatongo ndahani mbere n'inyuma dufise atara haduki ku musaya muri kiritenye.
Umugwi wa kabiri w'izo mpunzi ziba muri site yo ku mugwa mukuru wa Kabezi n'uwo basaba ko boguma muri iyo site kuko icatumye bahunga mu mwaka w'1993 cabakomerekeje cane ku mutima. Basaba ko ahubwo iyo site yohindugwa ikigwate c'amahoro kuko bumvise umushikiranganji w'intwari yo hagati mu gihugu abivuga.
Perezida bakatsa yari yakuyubugererwa n'ubugabire ko numva ngo ngaha aye ni muri leta mushingana imyaka 30 tukira tumare hano leta ninziye kandi mbere ntumvise amajwi ansomira ngo aha muri site hatoro kigwate c'amaho kagira ko turi mu kigwate c'amaho.
Umushikiranganji w'intore yo hagati mu gihugu yari ahavuze neza yuko amasite ari mu gihugu hagati mu bahunze 93 abaye ibigwate by'amahoro atakiri amasite de place. Twebwe n'ubu cyo dusaba isaha n'ubu mwanya abanyakubaha umwe mushika kure bamenyesha makuru twebwe turiko turataka dutakamba iyi site ibe ikigwate c'amahoro.
N'umukuru wa site ya Kabezi aremeza ko abarongoye batakira neza akamukatewe na buramatari w'intara ya Bujumbura mu mpera z'ukwezi kwa gatatu guheze. Uwo nawe ni Nakirutimana Dominique.
Ivyabo ahanene nibo babona ingene bamerewe. Hariho abantu bidakunda ko boshobora kugenda iwabo kuko batabishoboye. Hariho abantu bantu nikora ntavyo bashoboye kugira ngo bagende iwabo ntavyo boshobora. Harimo n'ibimuga mbere bidashoboye kugenda ngo bishobore kwiyubakira inzu abo ntibikunda. Hakaba n'abandi bakomeye mugabo bishoboka ko baguma ngaha ni vyiza. Bishoboka nabo babe bafashe iyo ngingo ko bahunguka bakabafata neza iyo baroye bagafatwa neza hano bakaraba abahungusi icyo babatekereza. Aha muri site nta bindi bibazo bihari, aha hari amahoro haratekanye.
Muntwaro muri komine Kabezi basanga muri iyo site y'abatejejwe izabo harimo ababuze abandi gusubira iyo bahunze bava bagasigura ko abo ba mbere bagurishije amatongo yabo bakifuza kuguma mu matongo yegukira komine. Ndayizeye Albert arongoye umutumba wa Kabezi yabwiye bamwe mu bakunzi b'ijwi rya Amerika ko adatahura igitumizo mpunzi ziterekwa ibyo gutahuka kandi aho ziba muri kino gihe hadashobora kubika igwate c'amahoro.
Natwese turabibona kuko baririrwa mu iyo mu mihani wabo mu ndimiro zabo bakaza saa moya saa mbiri bakaza bikoreye ibyo barimye nta muntu abiyiba ntacyo bakabishikana hake. Ndabishyigikiye ko botahamu zabo kuko amahoro n'umutekano birakwiye. Namwebwe mwaravye yuko iyi site ingene ingana, iyi site ishobora kuba ikigwate cy'amahoro baravuze ingene ingana n'ubwago kibifise ingene ingana none imihano ijana na cumi bavuze maze kubona uko ingana hama ariko baravyara. Jewe ndabona yuko neza neza kugira ingorane ntizibe abafise amatongo yabo bosubizwa muzabo bakaca babubakira.
Abatejejwe izabo bagizwe n'imiryango 110 baba muri site iri ku mugwa mukuru wa komine Kabezi bategerezwa kuva muri ico kibanza kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu uno mwaka. Ni mu gihe kw'igenekerezo rya ndwi mu kwezi kwa gatatu uwurongoye umugwi CNIDH ujejwe agateka kazi na muntu ku rwego rw'igihugu yamenyeshereje ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi ko ata mpunzi itahukanwa ku nguvu. Hari mu nama yo guhimiriza abatejejwe izabo bo mu bwoko bw'abatutsi granirijwe muri site ya Buhiga kuva mu mwaka w'1993 kugira batahure akamaro ko guhunguka.
Inshuti mukomeje kudutega amatwi ahaniho turangirije aya makuru. Nshimye abagenzi banjye bamfashije kuyabagezaho. Mbararikira kandi gukomeza gukurikira ibiganiro ku ijwi rya Amerika. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma ari nawe wabegeranirije aya makuru. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.